atakanje uhora aho arabuva abakiza magogwa yose kuko ari imana ishoboye iba hafi abafise imitima imenetse kandi kiza n'abafise imitima ijanjaguritse abagororotsi baratakambye uhoraho arabuva abakiza amagorwa yose kuko ari imana ishoboye iba hafi abafise imitima imenetse kandi kiza n'abafise imitima ijanjaguritse Ndakwereka ibihambaye nibyo utari bwamenye